Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni yedirwe mu basuza kandi mbahikaze mu kiganiro iwanyu monara.
Tugitse ikibazo cy'amazi, abantu ni benshi ntituronka amazi meza, amazi atuzanira muri Monisco n'amazi ya Rusizi, amazi yo kunywa dufise. Amazi arasize ni mabi cyane. None hari amakado diare menshi, bamusoma nyinshi abana, abapapa, mama, bose, tugira ibibazo byaho twakwiza.
Uwo ni muganga Mathilde Bizimana wemeza ko impunzi z'Abarundi ziri Kamanyola muri teritwari ya Walungu zikomeje guhura n'ikibazo cy'ibura ry'amazi. Iyi nkuru n'izindi zirimo imvura yangije ibintu mu ntara ya Bujumbura kimwe n'imyigaragambyo mu gihugu cya Uganda, turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu kuri iyi saha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana.
Abigeme b'abanyeshuri barenga ijana b'abanyanigeria baheruka kurekurwa n'abarwanyi b'umuhari wa Boko Haram wari wabanyuruje ubakuye ku ishuri rya Chiboko mu mwaka wa 2014, barasubijwe mu buzima bw'ishure. Abo bigeme bamaze indwi biga muri kaminuza y'Abanyamerika iri mu gisagara cya Yola muri ico gihugu ca Nigeria nyene. Inyuma y'amezi atari make bari bamaze baruhutse kandi bavurwa ku buryo bwa leta ya Nigeria, inyuma yaho barekuriwe na Boko Haram. Kuva abo bigeme banyuruzwa, amakungu yarababaye gushikaho atanguzwa umuhari wiswe Bring Back Our Girls, ni mu Cyongereza bisigura ngo tugarukanira abigeme bacu. Umuhari waronse abanywanyi no muri leta z'umwe za Amerika barimo na Michelle Obama, umukenyezi wa Perezida Obama yahoze arongoye Amerika. Mwamenya ko abandi bigeme barenga ijana gushika ubu batararikurwa, bakwije imyaka itatu n'igice bakiri mu minywe ya Boko Haram. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye abakuru b'ibihugu bya Afrika ko agiye kuzorungika Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU nk'intumwa yiwe muri Sudani y'Epfo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Trump yavuze ati, turakurikiranira hafi kandi turababazwa n'ubwicanyi bubera muri Sudani y'Epfo na Kongo. Ibyo yabishikirije kuri wa gatatu ariko asangira n'abakuru b'ibihugu bya Afrika i New York, ahasanzwe hari kuhabera inama y'abakuru b'ibihugu byo kwisigira 72 itunganywa na ONU buri mwaka. Trump yavuze ko ambasaderi Haley azoganira ku bitera intambara muri ibyo bihugu, umuti wayo hamwe n'icokorwa kugira bazikingire. Sudani y'Epfo imaze imyaka ine mu ntambara hagati y'abene gihugu, intambara yatumye miliyoni zine z'abanyagihugu ziteshwa izabo, mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho hama habaye gutana mu mitwe kandi hari amakenga yaho igihugu kiriko kiraja mu gihe atawuzi ko nimba amatora y'umukuru w'igihugu azotunganywa. Trump yavuze kandi ko bitandatu mu bihugu byo ku isi bifise umurinde munini mu iterambere biri ku mugabane wa Afrika. Kuri Trump nyene, Trump yatangaje kuri wa gatatu ko agiye kwiga nimba Amerika igiye kuvavanura n'amasezerano yasinywe hagati ya makungu na Iran mu mwaka wa 2015 akibuza gukora ibigwanisho ruho nyanganda. Ku munsi wa kabiri Trump yashikirije muri ONU ko ayo masezerano yabaye amasezerano mabi cyane Amerika itari bwigere yemeza. Ayo masezerano yemejwe ku ntwaro ya Perezida Barack Obama. Perezida wa Iran Hassan Rouhani yabwiye abakuru b'ibihugu bari mu nama mpuzamakungu ya ONU ko igihugu ciwe kitazohirahira kiyavamo.
Arakoze mugenzi wacu Aloyce Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Ikiganiro ni iwanyu mu ntara. Imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yarayangije ibintu byinshi ku mutumba wa Maramvya uri muri komine ya Mutimbuzi aho ni mu ntara ya Bujumbura. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu basenyo.
Imbeho yarayira dutona ntihora twaraye duhagaze. Ukunyene umva umuyaga uri kurarengana kunyene. Ni ku muyaga wararengana mu bana. Twabuze amahoro, twabuze icyo dufata n'icyo tureka. Urabona ukungene amabati yabaye umengana umuntu yatewe umupanga arayatemagura. Imbaho urabona ukungene zavunaguritse. Nta bati na rimwe rizovamo ibe ryiza.
Kuko byose uruhamuka rwose ko ajya amabati yacagurukira hariya mu ibarabara. Byose urane nabishize mu byose, bishabirundukira mu byose. Impapuro z'amavuko zose zarononekaye. Ikurubambazi rwaraguye rusharubigwako.
Ariko jya mu mirima ariko rane nta kuntu kujya mu mirima kandi inzu dusize ziranga ibintu biri hanze. Ninzara turayiba ko bari kujya guca itasha ngo turondere icyo turya. Ariko ntako turi buyije.
Kuri telefoni kandi turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse wasuye ako gace kahuye n'ibibazo by'imvura. Diane Ndonse, ayo mazu yabomotse mu tuhe turere?
Ego edi, ayo mazu ashika ijana 22 yabomotse muri zone Maramvya kuva ku ibarabara rya 13 gushika ku rya 15 hamwe no mu kigwati cy'amahoro nyene kiri kuri iryo barabara rya 15 ayandi atanu nayo muri zone Rubirizi aho mbere hari nabo amazu atabomotse ariko habomoka ubuzu bwa sugumwe bugera kuri 4.
Usibye amazu hari ibindi bishobora kuba byarononekaye biturutse kuri imvura nyinshi n'umuyaga?
Ego, hari nk'ibikoresho byo mu mazu abantu basanzwe bakoresha, hari n'amakaye hamwe n'amayiniforme y'abanyeshuri byononekaye nyine kubera amazu yagurutse imvura igaca yinjira mu nzu. Hariho kandi n'amafuru y'amatafari yari karaturirwa muri zone Maramvya, amafuru ashika kuri 6 akaba yaramenaguritse. Hari n'ibiti byaguye mu ibarabara ku ibarabara rya 15 mbere hariho n'ikoperative y'abarimyi b'umuceri ubugirigiri bugira babiri ingaho muri zone Maramvya nyene. Ikoperative yari ibitse itoni zishika 6 z'umuceri, amatoni ashika 2.5 yoyo akaba ataco ngo bazokuramo na buhoro buhoro, kandi ariho baziga kugwatiriza kugira ngo baronke amafaranga yo gusubira gushira mu burimyi kuko ari n'igihe kirimye cyo kurima umuceri.
Diane Ndonse, nkuko wabivuze hari amazu menshi yangiritse, ibyo aribyo byose aya mazu yaratuwemo n'abantu ndetse n'imiryango, abo bantu kuri ubu ngubu bari hehe, baraye hehe?
Egome bamwe bavuga ko baraye bifumbereje nyene, baraye muri ayo mazu atacu bafise bifuka uruhereza ari rwose kuri bo. Hari n'abavuga ko baraye mu mihana mu babanye abamaze atagurutse basabye indaro. Hari n'abandi bavuga bati ntituzi aho tuja kurara uno munsi, batazi neza aho baza gukika umusaya.
Ese hari icyo leta yari yakora kugira ngo ifashe abo bantu bahuye n'ibyo bibazo?
Ego, musitaneri wa komine Mutimbuzi yavuze yuko bariko baragerageza kurondera abagira neza amashyira matandukanye ashobora kubagarukira ko kugira ngo abarose amahema bashobore kuraba aho bashobora kugira ngo abanyagihugu baronke aho bakika umusaya uno munsi.
Hanyuma se iki kibazo cy'imvura nyinshi ni ikibazo cyabaye muri ako gace ka komine Mutimbuzi gusa cyangwa se ni hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi?
Ego, ni imvura yaguye henshi mu gihugu, ariko nubwo ahandi nta makuru twarose yuko hari icyo baronone, ariko muri rusange yaguye ahatari hake.
Diane Ndonse, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, komeza dukurikiranire iyo nkuru, turaza kuyigarukaho mu kanya gakurikira. Urakoze cyane.
Ego.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara. Bamwe mu banyagihugu bo muri zone Mukungu ya komine Nyanza Lake intara ya Makamba baravuga ko bacurwa ufuri na buhoro mu kwakwa indangamuntu zabo ntibasubizwe ntizibasubizwe n'abashinzwe ubutegetsi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Alive Iradukunda adufitiye inkuru ikurikira.
Abo banyagihugu bakwa uburangamuntu bwabo nabo ku mutumba wa Mukungu. Abo nabo babwira ijwi rya Amerika ko abarongo iyo zone banana mu kubabusubiza kandi baba babonye ko arabaho. Abo banyagihugu bakongera ko niyo bashake kubusaba bishikiye ku biro vya zone bishika bagafungwa ataco bazira. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye.
Dusanzwe kuba turi ngaha twiyandikishwa kwa nyumba 10. Abakuye imitumba baratuzi. Abanyagacumbiri baratuzi. Ariko icyadutangaje ngo ni muzana indangamuntu tubandike. Kubera ari itegeko ntituvyaza. Iyo batwandika uko nyene bakaduha amategeko uko amategeko agenda akora. Icyatubabaje rero indangamuntu zaciye zigumywa zirapfungwa. Si urusaku ruriko ruvugwa. Mugabo kugeza ubu ntituramenya nk'abo baraye mu gasho icyo babari bazira.
Hari ibintu bimwe bimwe byagiye birababaza abantu.
Yezu nabwiye ko karanga muntu ariyo gakiri kiwanyu. Nagiye ugatora bambwira ati ngiye kumuhumutuma mbwira ati je karanga muntu. Kari mubiro kwa chef dezo karanga mpunzi zigaye kwizo cyagenze ko turi abarundi iyabo munyamahanga nabyo cyabigenda gute
isubiye abo banyagihugu kandi bavuga ko binashika bagasabwa uburyo bw'amafaranga kugira basubizwe uburangamuntu bwabo. Stefania afatira ku byashikiye umwana wiwe.
Yego zo umwana wanze baramufase ngo bagire nte ngo bazane indangamuntu. Kwa mwana wanze rero yafiyazana nabandi batsabara mwanki indangamuntu. Bavuze ati jewe ubwo munyasi indangamuntu nduwino utsengo utazanya amafaranga ngo 2000 ngo iyo ndangamuntu ngo ntuyiguha ngo kandi n'ugupfungwa ngo urapfungwa. Wa mwana rero sinzi ukuntu aponyotse araza kutubwira ati twezewe indangamuntu bayifase kubera ngo tutatanze 2000. Rero wa mwana tuvuze ati iyo ndangamuntu rero nugume nga turaza kuyaka bukebuke urabe ko boyigusubiza. Wa mwana yaragiye arasikira kwa se faravuga ati jewe ni mumpe kwa se videjone ni mumpe iyo ndangamuntu jewe nduwino bavuze ngo utatanze amahera ngo ivyo 2000 mbere ngo ni 5000 ngo tutanga 5 ngo uko abandi barayatanze ngo wewe ngo ntiwayatanze. Wa mwana yandanga muntu n'ubu yaraheze yaraheyeyo barahebye.
Abo banyagihugu bitakambira ko uburangamuntu bwabo mu gihe babwerekanye bo busubizwa vuba bwango. Ku bwabo ukuba bataburonswa biriko bituma batanashobora no gukora imirimo mito mito yo kwisumamo kumva zuko aho bagiye hose bafashwe atabwo bafise batorohegwa. Naco nayigize Celestin agatera kamavuga ati
byo hinduka tumirya ngombwa mu mutekano bakabizana baraho hote babacakiriyeho kandi bagasanzwe bari nga ntibacyo babatwara hari nakamufunga ico onye kandi batayo bateguje gira kabi naco cyo kuvuga ngo ntibabaho baraho hote cyane. None iyo ngingo yarafuswe cyangwa ntayafuswe Burundi wese afite uburenganzira kuba mu Burundi mu mwidegembyo ahashatse. Rero sinzi yuko iyo ngingo yo yarafuswe nuko yo bitafuswe akantu babarenganije.
Mu ntwaro muri komine Nyanza Lake bavuga ko ico kibazo kitari bwabashikire ariko bagiye kuraba ibiriko biraba ko vyorohereza abanyagihugu. Jean Claude Nduwimana ni mustaneri wa komine Nyanza Lake.
Ivyo ntavyo twari bwumve ariko twibaza yuko ariko kumva z'umutekano hari ingingo usanga mu karere akacanke kariya abakarongoye bafata ingingo kugira ngo bakurikiranire hafi ruja n'uruza. Urabona ikomine yacu igenderwa n'abantu bava mu komine yose y'Uburundi kugira ngo rero tubandanye tubungabunga umutekano. Ico rero kwera tutaye bwacu umve kumbura umuntu azobandanya gitohoza
abanyagihugu rero borema rero yuko cyo kibazo mbwiye kuba tukubanunse inyishu itomo.
Yego borema nibaza ko tangorana twaragize amanama aduhuza n'imigwi yose byiga.
Ikindi abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro nuko wifuza kuronswa ikarata karanga muntu shasha atomara igihe kinini atayo araronswa. Ivyo akabivuga uko mu gihe bemeza ko bishika bakamara amezi 3 arenga bagasavye ariko batagafise. Mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Reka tunyarukire gato mu gihugu cya Uganda aho igipolisi kuri uyu munsi cyahanganye n'abigaragambya badashyigikiye ihindurwa ry'itegeko nshinga kugira ngo hakurweho by'umwihariko ingingo igendanye n'imyaka ntarengwa umukuru w'igihugu agomba kuba afite. Iyi ikaba ari nayo ngingo yazitira Perezida Yoweri Museveni mugihe yaba yifuje kongera kwimamariza kuyobora igihugu cya Uganda manda ikurikira. Kuri telefoni kuva i Kampala turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi, wiriwe neza.
Niriwe Edward Akunga neza.
Aho ngaho i Kampala byifashe bite?
Uyu kuri hano Kampala ni uruvange, kuko hamwe usanga ari amakoro batazi ibiriho, ariko mu mujyi imbere mu mujyi hagati ibintu birakomeye cyane, ku buryo hari abapolisi benshi cyane n'abasirikare aribo bazenguruka ibice byinshi mu mujyi bakagenzura cyane cyane hafi n'ibiro by'amashyaka atandukanye atavuga rumwe n'ubutegetsi, imihanda igana ku nzego ishinga amategeko, ahantu hakunze kubera imyigaragambyo ku bigo by'amashuri nko kuri University ya Makerere, ari hatangiye imyigaragambyo mu gitondo ariko polisi ikayikoma imbere. Mu by'ukuri mu mujyi wa Kampala ubungubu ubona ko ahanini ari abasirikare n'abapolisi n'ibikoresho byabo bikomeye biteguye guhangana n'uwo wese ushaka kwiyamamaza.
Mu minsi yashize hakunze kugaragara gukoresha ingufu cyane mu kugerageza kuburizamo imyigaragambyo y'abadashyigikiye leta. Izo ngufu n'uyu munsi zakoreshejwe
niko byamaye, kuko ahubwo aho tuvugira benshi bamaze gutabwa muri yombi abatavuga rimwe n'ubutegetsi, kuko mu gitondo kare kare polisi yagizindukira amamwirabo bakabafata bagisohoka batangira kwigaragambya. Hamwe cyane cyane kuri kaminuza Makerere, hafi ahitwa ku isoko rya Kiseka, hamwe no hafi y'inteko ishinga amategeko naho hakoreshejwe ingufu nyinshi cyane ku buryo abantu bakubiswe, abandi bafatwa minuti iryana mu maso. Ariko ikigaragara kandi ni uko tubona ko nk'uko umukuru wa polisi rero yatangaje ngo impande zombi hari ibishyigikira ubundi itegeko, abandi batarishyigikira ko badakwiye kubikora. Ikigaragara ni uko ahubwo abashyigikira ko itegeko ryahindurwa abona abashyigikira ishyaka rikuru itegeko bo bakoze imyigaragambyo ari ntaho bakoma imbere, ariko abatarishyigikiye bagerageje kubikora polisi ihita ikoresha imiti bishoboka byose kubihagarika.
Hanyuma se iri tegeko hari ryari ryemezwa n'inama nshingamateka cyangwa se icyo twita parloma hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Ryari ryemezwa ahubwo ubu tuvuga hashize iminota cumi yonyine amasaha aciyeho twategerezaga ko ingingo ya mbere gusoma kwa mbere kugiye kuba mu nteko ishinga amategeko, abashinga amategeko abishaka ari ku butegetsi niho bagombaga kubisoma ubwa mbere uno munsi, niyo mpamvu abantu bose bari bavuze ko bagiye kubyamagana. Ubwo rero kugera n'ubu hashize iminota nka cumi n'itanu ntibararisoma, ntituramenya ikigiye gukurikira, kuko hari akajagari kenshi, haraniyo hari umwuka mubi, sinzi kubera ibintu bibaye mu mijyi no hirya no hino turimo kumva mu gihugu ntibashobora kubihagarika, ariko ibyo tuzi ni uko byari biteganyijwe ko uno munsi ariho bagiye kubisoma ubwa mbere, hanyuma imigambi yo kuritegura igakurikira.
Hanyuma se wowe ukurikije ibyo wabonye, yaba abashyigikiye iryo tegeko cyangwa se abatarishyigikiye, umubare munini wagaragaye he?
Umubare munini ni w'abatarishyigikiye, kuko nanibo bari bakanjiye mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse atari na hano Kampala honyine no mu ntara za kure cyane, hari hatangiye imyigaragambyo mu gitondo, ariko ahantu hose polisi n'igisirikare bari biteguye kugira ngo bahagarike buri umwe wese ugerageza. Hano mu mujyi wa Kampala niho haje abantu bake bambaye imyenda y'umuhondo igaragaza ibara ry'ishyaka ry'u butegetsi, ariko bo baza hafi n'inteko ishinga amategeko, tubona abapolisi ndetse baramukanye n'abapolisi nta kibazo, ariko umubare munini cyane ni w'abantu bahakanye ko itegeko ryahinduwe.
Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu mujyi wa Kampala, turagushimiye cyane. Huko mumaze kubimenyera, buri wa kane dutanga umuco ku nkuru ziba zivugwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ngurukanabumenyi. Nkuko ako kaziki mumaze kukamenyera, ni wa mwanya tubagezaho ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi turongera kugaruka ku kibazo cy'ibura ry'ibinyobwa bya Burarudi bimaze amezi abiri ari umuzi wibuye mu gihugu cy'u Burundi. Imvo n'imvano y'icyo kibazo iracyari ubufindo kuri benshi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse niwe waducukumburiye iyo nkuru.
Mubinyo bugabja abrarudi hata ngwe gukena amustendende chane chane mugisagara chabu jumbura. Ahoba mwe bibazako igyoshira hamwe kyoba jashaka gusohora ngufi izo bita beshu. Ariko munyuma ubukene bw'ibindi binyobwa bwahavuye bwibonekeza. Abadandaza banini banini bafise amadepo bo mu ntara zo mu gihugu bavuga ko batakirangura izo bifuza. Bavuga ko nk'ibiyeri Brarudi itakibarenza amakazi ya 30 amustel ndende bakaronka ikazi ya 10 gusa. Umwe mubayaze n'ijwi rya Amerika avuga ko ivyo biruko mu gihe wewe yarasanzwe arangura ikazi ya 200 z'ibiyeri amustel ndende nazo 120. Nko mu ntara aho abanyagihugu benshi bihereza ibiyeri babona ko ari amagogwa kuri bo. Uyu numwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo aho ijwi rya Amerika ryamusanze mu bunywero ariko yihereza inzoga y'urwagwa kukubura ibiyeri.
Ibiyeri byabuze cyangwa murabe mwebwe nyene intererano muduha muri leta igiyeri gisigaye ari magendo nta na kimwe gisigaye kiha kubera ubukene bw'iki bw'izi inzoga birukanye ega turagowa duhiriyeye natwe tuze turafungura.
Eka nabo mu gisagara cya Bujumbura bavuga nk'uko. Ariko kandi usivye ko ivyo binyobwa vyabavuna inyota bavuga ko bahungukira mu by'ubutunzi
bahora bacumugana ati ngo ikintu kigoye cyane ngo nijisho ryingwe ubu nijisho ryingwe ngo nta muntu akakira nk'iyeri ari naho ushobora kugenda ibirere n'ibindi utarakibona ahantu kiri nayo bari umutuvura umuntu uwo muntu ngiye yo gupfana mbere n'urifise mu nzu acarikira uko ashaka icupa ryashobora kugurwa ubonye guhera ku 170 kushika no ku noti ya 200 yamaze gushikako kare cyaho ari 150 400 ariko ubonye asha nta muntu akibivuga iby'ikiyeri no kuri mbega za musteri zoza ahubwo hasigaye haboneka twatoni ngo twitwa ngo tubage niko babatwita abagabo bakoze bahora bakira kayeri abandi bakakira musteri oya ibyo ni bitangaza ahubwo urakwiye insiguro yabyo tukamenya ingorane zoba ziri mu nzira kuko data wanjye niyo nyota yahera ariko hari ikintu kindi turanabyumva nuko vyumva yuko Brarudi ifise akamaro mu gihugu ziriko ziyagurwa n'amafaranga yavamo yashikira no mu banyagihugu ntiwumve none ubu rero twumaranirwe
ikena ry'ibinyobwa vya Brarudi muri kino gihe ari byo ahanini ibiyeri amusteri y'abandende canke ngufi henkene eka nka zose uretse Royal nubwo bitanguye kuvugwa ubu amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rifise nuko imvo n'imvano y'ikibazo cyatanguye mu mwaka w'2015 igihe hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cy'umukuru w'igihugu aho ishyirahamwe Brarudi ryasanga rihingura ariko ntirironke abaguzi ku buryo ibyadandajwe byari munsi y'ibyadandajwe imwaka w'imbere yaho wo mu 2014. Uko ibintu byabandanije imyerekano imaze gusa n'icureha mu ntango zo mu 2016 Brarudi yari ihangiro yo gusubira kuduza umwimbo wayo ikawushikana ku rugero ariko mu bihe by'imbere y'imyerekano ariko naha ntiyorohewe kuko ibintu nka byose ikoresha ari byo amacupa udufundikizo imyambiro imwimwe kugeza no kudupapuro two ku macupa twandikwa ko imyidondoro w'ikinyobwa birangurirwa hakurya y'amazi hama bikaba bitagikunda ko ibirangura kukubura amafaranga y'agaciro kandi byose ariyo bigugwamwo nuko amafaranga y'agaciro amaze gukena Brarudi yacifata ingingo yo gusaba ideni ku cicaro cy'iryo shyirahamwe kiri mu gihugu cy'u Burundi. Ideni rigera ku mafaranga y'amadolari y'Abanyamerika miliyoni 200 bagira ko bemera ko bazonabungukira ariko usivye kuyungukira ni deni ntigishuwe ku mvo y'iryo kena y'amafaranga y'agaciro. Amakuru y'ijwi rya Amerika rifise yo kwizera nuko Brarudi yavuye yigira umugambi wo kugabanya amafaranga yari sanzwe ikoresha mu kubungabunga ibikoresho nuko icupa ryahora rikora nka 4 imbere yuko rikugwa ku isoko rigasigara rikora nk'inshuro 8 imbere yuko risubirizwa. Amakarato ajamo amacupa y'ibinyobwa ntibabaye bakiyahindura. Icyo kumenya rero nuko Brarudi iby'amadeni bimaze kuyangara ku cicaro cyaryo amirukiro yandi yabaye leta aho ibanki nkuru y'igihugu BRB yabahaye miliyoni 2 z'amadolari y'Abanyamerika ariko nubundi ibintu ntivyoroshye kuko Brarudi ikenera gukoresha miliyoni 5 z'amadolari y'Abanyamerika buri kwezi. ibyo byatumye batandukira abo basanzwe bashorera ibyo bakoresha nyamukuru mu guhingura ibinyobwa abo nabo babagurana imifuniko n'imyambiro ariko n'abanyene baraheba bayikura kwa maboko ari naho rero ibintu byaje byayangara ibinyobwa bikabura hagataha hari hategekanijwe ikiganiro kubamenyesha makuru itarike zine z'uku kwezi ariko Brarudi yabaye ikigitanga ahubwo ikigirisha inama abakozi bayo bamwe bamwe ibabwira ko ishira hamwe rigeza hatemba ariko babizeza ko atangaruka kuri bo mugihe rero hari makuru avuga ko hari abakozi ba Brarudi bagabanijwe sivyo namba ariko muri iyo nama barabwiwe ko hamwe byobandanya kuba bibi nkuko biri bazogabanywa bahereye kubafise amakontra mato mato hama batandukire abafisi y'umwaka hamahaze ab'imyaka ibiri gutyo gutyo nayo ku kibazo cya Amster Ngufi Beshu abantu bavuga ko ari iboneka kuruta ndende kubera ikibazo cy'amafaranga y'agaciro navyo ne isoko ryacu rirabibeshuza ko atari byo ziboneka kuko bariko barakurikiza umugambi icicaro cishira hamwe ufise wo gutera intege ikoreshwa ry'amacupa mato mato eka no ku kibazo cha Henkene bivugwa ko cavanywe mu byo Brarudi ihingura navyo ne sivyo kuko icyo kinyobwa isanzwe kirangurira hanze y'igihugu muri Afrika y'Epfo icyo bikoze hagaruka ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kuko ariyo kirangurwamwo kandi kidandazwa mu mafaranga y'amarundi aha rero umuntu aribaza ryari ikibazo kizokemuka ntawo bimenya biracari ubufindo kuko isuzumwa ry'abakozi ryo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryabaye iridasanzwe mu gutanga amanota make ababikurikiranira hafi bemeza ko ari uburyo bwo kwikingira kugira ngo igihe habaye igabanywa ry'abakozi haboneke urufatiro nk'uko bisanzwe rero turabasomera ibyanditswe bamwe n'abandi ku mbuga ngurukana bumenyi bijyanye n'irikena ry'ibinyobwa bya Brarudi duhere kuri uyu avuga ati emwe nta uhisha umwotsi inzira ikirashe uwundi nawe avuga ati ayo mafaranga y'agaciro akenya kiriko none ko abazungu badukuye kwa maboko hari n'uyu yanditse asa n'umwishura ati none ugira byose byava muri bo rindira gato ikibazo kirakemuka batarimwo uyu nawe ati erega burya si iki gisata gusa gifise ingorane rindira n'ibindi biri mu kuyangara tugarukirize kuri uyu avuga ati byose ni ukubihereza Imana ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
arakoze cyane umunyamakuru wacu Diane Ndonse watugezagaho umuco ku nkuru ziba zivugwa ku mbuga nkoranyambaga
bakunzi bizu rya Amerika guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda andi makuru tutashoboye kubagezaho twari twabateguriye nuko ku munsi wejo intumwa z'abasirikare b'inama mpuzamahanga ibihugu by'ibiyaga bigari zakoreye uruzinduko rw'umunsi umwe mu Kamanyola muri territoire ya Warungu ahari impunzi z'abarundi zarokotse ubwikenyi zakorewe kuwa gatanu ushize aho izi ntumwa zari zije kureba impamvu yateye ubwikenyi bwahitanye impunzi z'abarundi zigera hafi kuri 37. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara cyo kuri uyu munsi. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya iki kiganiro muri studio ya 18. Mwari kumwe nanjye Edirwema, uyu munsi wasimbuye umwanya muto ya Diane Ninahazwe uza kongera kubagezaho iki kiganiro ku munsi w'ejo. Mugire umunsi mwiza.